Ini Radio Izwi di Amerika. Izwi di Amerika libashikiza ibiganiro byaryo imisi yose mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Ndabaramukije nshuti mwese muduteza amatwi muri gitondo ku munsi wa kane itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2019 kuri mikoromo 11 Fidel Niyongabo. Abanyamurenge n'abagwanyi baba Mayimayi baratanye mu mitwe jo kwa gatatu mu gitondo. Abo bagwanyi baba Mayimayi bataye imihana yo mu Minembwe muri territoire ya Fizi intara kivuye mu Bumanuko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Dukurikije ko tubona ni intambara igoye, ni intambara inaremereye, ni intambara tubona isarije yo muri 1996. Ntabwo muri imyaka yose ntabwo turabona intambara iremereye gutya. Inyaga inka zingana zitya yica abantu bangana batya.
Uwo ni Jean Paul Ruhosha, umuyobozi wa Congo Today, ishyirahamwe rihananira amahoro n'ubumwe bw'abanyekongo. Turavuga no kuba dereva b'amakamyo bidoga iyugagwa ribandanya ry'umupaka hagati y'u Rwanda na Uganda. Kwihagarikwa ry'umwe mu bagirizwa kuba bishe umuntu bamuturiye muri zone Nyakabiga mu myiyerekano iyamiriza kwitoza ubwira gatatu k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Yamara imbere yaho reka dutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce.
Waramutse Fidel. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Perezida Felix Tshisekedi aheruka gutorwa hamwe n'uwo yasubiriye Joseph Kabila ejo kwa gatatu, bavuze ko bumvikanye gushinga leta y'ubumwe inyuma y'ibiganiro bagiranye ni muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho Tshisekedi yatsinze amatora yakurikiwe n'ihanahana ry'ubutegetsi rya mbere ryabaye mu mahoro kuva ico gihugu cikukira mu 1960. Uwo mutegetsi w'imyaka 55 y'amavuko yisanze abwirizwa gusangira ubutegetsi. Mu itangazo bashikirije hamwe ejo kwa gatatu, Tshisekedi na Kabila bavuze ko naho runani Front Commun pour le Congo rufise abashinga amateka benshi, izo mpande zibiri zizotwarira hamwe mu gushinga leta y'ubumwe. Ibi babishikirije inyuma y'urugendo Tshisekedi yagize mu ndwi iheze muri Namibia, aho yashikirije agashavu kuko atashoboye gutsindira inama nshinga amateka kugira abashe kwitiramwo umushikiranganji wa mbere. Igihugu cya Zimbabwe cyo kwa gatatu cyashikirije ko kibabajwe n'ingingo yafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kongereza ibihano ikiringo cy'umwaka ibihano mu by'ubutunzi byafatiwe bamwe mu bategetsi bacu. Perezida wa Amerika Donald Trump mu ndwi iheze yarongereje ikiringo cy'ivyo bihano byatanguye gufatwa mu mwaka wa 2002 ku bantu jana hamwe n'amashyirahamwe harimwo Perezida Emerson Mnangagwa hamwe n'uwo yasubiriye Robert Mugabe bagirizwa guhungabanya agateka kazi na muntu. Perezida Trump yavuze ko abo bantu ari intambamyi kuri politike mpuzamakungu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abategetsi bo muri Leta ya Amerika bavuga ko ivyo bihano bizofutwa imbere y'uko Perezida Leta ya Perezida Emerson Mnangagwa ihindura amategeko yo mu gihugu cya Zimbabwe abangamiye ubwigenge bwo gutangaza amakuru hamwe n'umwidegembyo w'abanyagihugu. Leta ya Venezuela yategetse ko ambasaderi w'Ubudagi ava muri icyo gihugu kuko ashigikiye Juan Guaido asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ari mu rugamba rwa politike na Perezida Nicolas Maduro. Leta yategetse ko ambasaderi Daniel Krina azoba yavuye mu gihugu mu masaha 24. Iyo ngingo yafashwe inyuma yaho ambasaderi Krina bonaniye na Guaido ku kibuga cy'indege Caracas ku munsi wa mbere atahutse mu gihugu. Umushikiranganji w'Ubudagi ajejwe imigenderanire Heiko Maas yashikirije ko iyo ngingo itumvikana kandi igiye gutuma ibintu biyangara aho gucureha. Maas yavuze ko Ubudagi hamwe n'ibindi bihugu bya Buraya bashigikiye Guaido ubutagisubira inyuma. Inyuma y'amasaha leta ya Venezuela ishikirije ngingo icegera cy'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pence yavuze ko Amerika izohagarika nayo visa 77 harimwo iz'abategetsi muri leta ya Maduro hamwe n'imiryango yabo. Pence yongeye kuko leta ya Trump izobandanya yegeka ibiriko biraba kuri leta ya Maduro gushika umwidegembyo ubonetse mu gihugu cya Venezuela. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ejo kwa gatatu yashikirije ko yocika intege mu gihe ibivugwa ko igihugu cya Korea ya Ruguru kiriko kirongera kiriko kira igihugu cya Korea ya ruguru kiriko kirongera kubaka amahinguriro y'ibigenda juru vyoba ari kuri inyuma y'imisi mike Trump yigamvye ko imigendranire yiwe n'indongozi ya Korea ya ruguru Kim Jong-un ikomeye mu gihe ayo makuru yoba ari kuri avuga ko vyoba bibabaje kandi ibizokurikira ari kurindira amakuru atangwa n'impande zitandukanye avuga ko Korea ya ruguru chongeye kubaka ico kibanza cari catanguye gusambura inyuma y'inama yahuje abategetsi b'ivyo bihugu mu mwaka uheze inyuma y'uwo mubonano wa mbere wa na Kim i Singapore mu mwaka uheze Perezida Donald Trump murambariye yabwiye amenshi makuru ko iyo ndongozi ya Korea ya ruguru yemeye gusambura ikibanza gikomeye cyo kugeragerezamwo irungikwa rya misile ntibiramenyekana ibizokurikira ibivugwa kuri Korea ya ruguru mu gihe byo bari byo ariko umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu muri Amerika John Bolton yashikirije ku munsi wa kabiri kwa Amerika ishobora kongereza ibihano kuri Pyongyang mu gihe Kim atohagarika programa yiwe ya nuclear mu turere two gukoraniriza hamwe abantu mu micungararo yo mu karere ka Baguze mu bumanuka ubushiri ubuseruko bwa Syria abahunga bahunga ku bwinshi abagore hamwe n'abana bari kumwe n'abantu bato bato barahambije abandi baheba ikirindiro cya nyuma cari kigisigaye kigisigayemo abarwanyi b'umuhari w'iterabwa wa leta ya Kiisilamu muri Syria ayo masanamu yakwirakijwe ku mbugangurukana bumenyi ejo kwa gatatu aho abategetsi hamwe n'abarwanyi bo muri mu muhari Force Democratique Syrien bashigikiwe na Leta z'Ubumwe za Amerika basiguye ko abandi bantu 2000 bahisemo kuva aho muri ico gisagara ca Baguze
urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi abushikiranganje b'umutekano bwerekanye ejo ku munsi wa gatatu umwe mu bagirizwa kuba bishe umuntu bamuturiye muri zone Nyakabiga mu myerekano iyamiriza kwitoza ubwira gatatu kumukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015 ibindi kuri inkuru tubibaza umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanga
Mu biro by'igipolisi kijeje giperereza biri muri zone rohero niho umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano no gukinga ibiza yerekaniye ku mugaragaro uyagirizwa icacu kwica umuntu abanje guturirwa Pierre Nkurikiye yatangaje ryari umuntu yafashwe n'ico yafatiwe
igenekereza rya 20 z'ukwezi kwa kabiri guheze abajeje umutekano barafashe ngaho mu gisagara ca Bujumbura umuntu yitwa Ntakirutimana Celeste uyu duhejeje kubereka akaba ariwe yaturiye wa muntu yigira guturirwa mu gihe cy'imigumuko muravye amasanamu y'ingeno rya muntu yaturiwe yafashwe na bamwe muri mwebwe cyane cyane radio na televiziyo bita Renaissance ari nayo yari yemewe yonyene n'abajya bari bagumutse ko ishobora kubifata muravye rero kurajya amasanamu murabona umuntu yari afise ifirimbi zibiri imwe yasa n'umuhondo akongera akaba yari afise icyuma gituma amajwi aba manini megafone niwe mubona kurajya amasanamu yanaze ujya muntu bahavuye baca baturira niwe yamunaze hasi hanyuma acayongera aha mategeko bagenzi be babagumutsi bari kumwe yakoresheje kiya cuma kiduza majwi ko babandanya bamuturira hajya muri kiya kibanza
umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano yishimikije amasanamu ubwo bushikiranganje bufise amenyesha ko amatohoza abandanya nuko nabandi bagirizwa ivyaha bitandukanye byakozwe mu gihe cy'inyikano muri 2015 bose babandanya kurunderwa kugira bashikirizwe ubutungane
ico rero twashaka kubwira abariko baratwumviriza abarundi n'abanyamahanga nuko umuntu wese azi yuko yakoze icaha muri kiriya gihe muri ya migumuko yabo wishe umuntu w'imvyi barabara byaha byose byakozwe muri ya migumuko n'ubu abo bantu barabandanya barondegwa aho bari hose ku isi ntihagire rero ubushira agati mu ginyo yaba ujya yabikoze n'amaboko yiwe yaba abamutumye aho bari hose ni 21 kazobafata bose kandi tubashikirize ubutungane gushikaho abantu bazoheza bakamenya yuko hariho ikizira
igipolisi cy'u Burundi kiremeza ko bafatwa muri kino gihe bagirizwa ibyaha byo muri 2015 Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'umutekano akavuga ko nuwo Ntakirutimana Celeste ari mu minwe y'ubutungane yiyemeza yemerera ko hari abamutumye
abamutumye yarabavuze kandi namwe bimusanzwe mubazi natwe tumaze kuvuga inshuro nyinshi singa mwanga tubagaruke ku gikuru ubuno ko bacu bica vyandikwa bikaja muri dosi nabo iyo bari birwa bari yeza hariya muri bimwe vy'agateka kazi na muntu bagiriza ahubwo leta twebwe ingaha dukomeza dufata abo batumye kandi tubakorera amadosi kugira bayaronke mutungane maze baze babone gukubitwa intahe mu gahanga
ubushishwe aturiwe kwigerekezo ryandwi ukwezi kwa gatano muri 2015 ku murango uriva muri zone nyakabiga yarazwe ku izina rya Leonidas Misago ubwicanyi bwiyamirijwe n'ubutegetsi bw'u Burundi buca bubwegeka kubahamagariye ugwaruka kuja mu myerekano muri abo harimo Pacifique Ninazwe yararongoye ishyirahamwe Fokode nabo nyine yahavuye yiyemereza bukeye abakozi ubwo bwicanyi avuga ko nabo bari bafatikanije urugamba rwa politike batahamagariye abaje mu myerekano kwa kubuzima abo batavuga rumwe Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda bamwe mu bashoferi bajabuka imipaka bakoresha umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda gushika ubu bariko bakoresha umupaka wa Kagitumba baraganya bavuga ko bamaze iminsi mu nzira kandi ko kubera urugendo rurerure bategerezwa kugira byabateye igihombo. Umumenyesha makuru wacu Eric Bagire ubusa yasimbiye Kagitumba araduha inkuru y'Idonido.
Ku mupaka wa Kagitumba uhuza u Rwanda na Uganda mu gice cy'iburasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare ibinyabiziga biremereye bimwe birinjira mu Rwanda ibindi birasohoka bigana Uganda. Ni mu gihe ibinyabiziga biremereye byacaga ku mupaka wa Gatuna na uhuza u Rwanda na Uganda mu majyaruguru y'u Rwanda, ubutegetsi bw'u Rwanda bwahisemo kubiyobereza Kagitumba kubera imirimo y'ubwubatsi iri kubera ku mupaka wa Gatuna. Witegereje muri rusange urabona ko Kagitumba haba ibinyabiziga biri kwinjira ku butaka bw'u Rwanda n'ibirusohokamo ni kimwe kimwe nyuma yo kuzuza ibisabwa. Ariko ku butaka bwa Uganda n'u Rwanda ibiparitse ni byinshi. Abashoferi b'amakamyo bavuganye n'ijwi rya Amerika barababaye, barima bari babanje kugera ku mupaka wa Gatuna bagemuye ibicuruzwa mu Rwanda bagasubizwa inyuma ngo banyure Kagitumba. Naha Kagitumba bamwe baravuga ko yo batazi iyo bitera byerekeza ariko barategereje nyine. Bwana John Bosco Asimwe n'umunya Uganda.
Kuona hii mabadilisho ya mupaka ya boda mbili sisi kwa madereva sio mzuri, lakini tunasubiri kuona wanatuambia msubiri kidogo msubiri.
Urabona izi mpinduka zabayeho ku mipaka ibiri ku bashoferi twebwe si byiza ariko baraguma batubwira ngo mutegereze gato mutegereze gato mutegereze gato twe nituzi neza ngo habaye iki kiratuka he turareba nyine. Ikibazo gishingiye ku kuzenguruka hanyuma urugendo buri turutangira tuyinjira mu muhanda iyo maze iminsi myinshi mu muhanda amafaranga aranshirana inzara itumereye nabi nicyo kibazo dufite hano nkanje mpamaze iminsi 3 kandi nari maze indi minsi ne Gatuna icyo ni cyumweru cyose kandi na magingo yasinzi kijya mbere
iyo ni wiki mzima na sahi iminsi juu ikintu kinaenda mbere.
Bwana Asimwe na bagenzi bakomeza kugaragaza uruhuri rw'ibibazo bari guhura nabyo muri ibi bihe u Rwanda na Uganda bitarebana neza.
Sasa shida gari zimeongezwa mafuta kitu kingine.
Ikibazo kiriho imodoka zanyoye ibitoro byinshi, ikindi kandi kuba shoferi kidushegesha ni ukuzenguruka ukaza ukica rutazi kijya mbere. Igihombo ni kinini cyane haba kuri leta, haba kuri databuja, haba no kuri njyewe. Kuri njyewe amafaranga yaranshiranye, gahunda za boss yari yapanze mu mafaranga sinshobora kumubwira ibyo niboneye, kandi boss yongeye ibitoro nicyo ni igihombo.
Na upande wa boss aliongeza mafuta na hiyo ni hasara.
Abashoferi baravuga ko ari igihombo kubera intera ndende bagiye bakora kuva Gatuna Kagitumba. Baravuga ko byibura bamaze gukora ibirometero bibarirwa mu ijana bari mu muhanda. Muri aba bashoferi basubijwe inyuma bageze ku mupaka wa Gatuna basabwa kuzenguruka Kagitumba, barimo bari barangije kwishyura ibisabwa ngo binjire ku butaka bw'u Rwanda.
Gatuna nahamaze iminsi 5 ariko ukwishyura road user nari nayishyuye passeport banshyiriyemo kashe na gate pass yo kwinjira bayimpaye. Ariko baza kumbwira ngo mpendegereje ngo hari ibibazo biriho ariko nange sinabaza byinshi. Nkatwe abashoferi nyine ntabwo tuzi icyo twaba tuzi, ariko nuko badohorera ibyo dufite ni ibyabo bakabyakira twegwe bakatureka tukisubirirayo.
Imirimo yo kubaka umupaka wa Gatuna uhuriweho n'ibihugu ifatwa nk'imwe mu mpamvu zo kwifashisha wa Kagitumba, u Rwanda ruvuga ko ishobora kuzarangira mu kwa gatanu uyu mwaka. Abashinzwe binjira n'abasohoka kuri uyu mupaka wa Kagitumba batubwiye ko muri rusange ntacyo batangaza gihabanye n'ibyatangajwe na guverinoma kuri uyu wa kabiri. Mu kiganiro n'abanyamakuru ministre w'ububanyi n'amahanga Bwana Richard Sezibera yavuze ko ibibazo by'imibano mibi hagati y'u Rwanda na Uganda biriho kandi bitari bishya, avuga ko biri kuganirwaho.
Na Uganda nawo uzagenda neza harimo ibibazo ubu ngubu ariko ngewe tuzi neza kuzagenda neza turabaturanye y'abantu baturanye harimo ibibazo kandi turabiganira ndizera ko bizagenda neza gusa hari ibibazo
uretse abashoferi babuze yo bacira nayo bamira ku mpaka wa Kagitumba muri Nyagatare hanagaragara abanyarwanda batari bake bafite ababo biga muri Uganda bivuze ko kuva Rwanda rwabuze abanyarwanda kujya muri Uganda wigagayo ashobora kuguma yakarangiza amasomo akabona gusubira Rwanda cyangwa sakemera gutaha gahiba amasomo ye mu gihe ibibazo bitarava mu nzira uyu wo mu murenge wa Matimba tumuhimbye yayisha arimo bafite abavandimwe be biga Uganda
harabiga muri university muri secondary nabiga muri primary
ufite umva abavandimwe bangahe bigayo
ni benshi cyane uko mfite na famiye ni benshi nago navuga ngo navuga umubare kujya kubasura ko ntago byemewe kuko kuri hara kuri boda ntago bemerewe umunyarwanda gusohoka mu gihugu ajya muri Uganda ntago turamenya neza uko tuzabageraho cyangwa uko bizagera kugira ngo twongere tubabone ariko turakeka neza ko wenda hari impinduka izaba
abafite ababo muri Uganda bagatanga ibyifuzo
icyo twifuza nyine ni ukugira ngo ubusabane bwongeye buboneke hagati y'u Rwanda na Uganda kugira ngo tubone ibyo twabonaga ibyo twafatagayo cyangwa n'ibyo bafataga hanga export na import byongeye bitera imbere
iki nacyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga akavuga ko leta yagifasheho ingamba
ku banyarwanda batuye kuri iriya mirenge uko ari 15 ikora kuri igihugu cya Uganda byo hariho abantu bafite ibyo bakenera by'umwihariko ariko ibyo nabyo turakorana n'abayobozi b'inzego zibanze n'abandi nabo abanyarwanda bakabigiramo uruhare kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze nk'uko busanzwe
iyi mibano itangiye gutosekara hagati y'u Rwanda na Uganda imyaka ibiri igiye kwihirika u Rwanda rurarega Uganda gucumbikira abashaka kurugirira nabi barimo abahoze ari inkoramutima z'ubutegetsi buriho guhohotera abaturage barwo n'ibindi Uganda nayo ikarega u Rwanda ibikorwa by'ubutasi ku butaka bwayo bigamije kwihungabanyiriza umutekano akabagira ubusajwi rya Amerika ikagituma ku mpaka w'u Rwanda na Uganda
muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'intambara imaze indwi ibera mu Rulenge hagati y'aborozi b'abanyamurenge n'abagwanyi baba Mai Mai ejo mu gitondo abo bagwanyi baba Mai Mai bateye imihana yo mu minembwe intara ya Kivu yo mu bumanuko n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari muri Kongo
mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe muri sekiteri ya Rulenge abaturage bakomeje guhunga imigwano iri hagati y'aborozi b'abanyamurenge n'umutwe wa Mai Mai wo mu bwoko bw'abapfurero Gadi Mukiza Nzabinesha aragaruka kuri iyi migwano
intambara yabaye ino ni intambara iri hagati y'abungeri b'abanyamurenge hamwe na ba Mai Mai bakomoka mu bwoko bw'abapfurero ikaba iri Rulenge yo yatangiriye Rulenge kuko ariyo inka nyinshi baragiye ziba ziri hanyuma uno ikaba yasatiriye Minembwe hano mu muhana mukuru nyine wa Minembwe cyangwa se mu mihana yegereye Minembwe imihana bahunze umuhana wa Rutigita bahunze umuhana wa Gaseke umuhana ya Yairumba, Bizibazaru, Bizibazepo, Gasorogotio, ndetse ngo yahiye.
Ndabarisha Erike, n'umuturage wo mu Biziba, yabwijwe igihe Amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, ko birukanye Mai Mai.
Mai yagatutse mu kabandu, baraza batera mu Biziba, baraza bagera ku isoko ya kane, niyo umwe wabo yaguye nafi akunesha watu. None abasubira mu matumanika.
Gadi Mukiza Nzabinesha umuyobozi wa komine ya Minembwe asobanura yuko bakomeje gutakira ubuyobozi bwo hejuru bwa gisirikare kugira ngo bwohereze ingabo gwoshe izi ntambara zimaze kugwamo abaturage barenga 12 n'ibihumbi by'inka bigatemagugwa
abasirikare urumva gatabara no kugira abahagarare hagati kuko abo bose barwana na abasizi barwana na abasivile bikagora nyine uburyo bwo kubakiza ariko bari bagiye ari nk'icyo bagiye gukora n'ubu nibyo barimo FRC iriyo nubwo turahamagaza abandi dutabaza ba komanda bakuru turavugana na rejima turavugana na komanda wa sector ndetse ko turateguza amanama yo kugira ngo abasoda baze tubasobanurire kandi ikibazo uko kimeze kugira ngo leta ifashe ahangaha nyine amahoro agaruke
umuyobozi wa societe civile muri sekiteri ya Rulenge Bwana Kabumbe Ephrem yemeza yuko intandaro y'iyi ntambara imaze icyumweru cyose yatewe n'aba Mai Mai bahoraga baza kunyaga inka z'aborozi b'abanyamurenge Kabumbe Ephrem akomeza kugaragaza ko hari imihana myinshi y'abaturage b'abapfurero iri Rulenge yatwitswe n'abanyamurenge b'aborozi harimo umuhana wa Monde
kuna miji mitatu ilungula na tunajua mingine ya mingine tu moja Mponda ndio ilungula.
Izi ntambara z'uyu munsi zibaye mu gihe ari abasirikare bari boherejwe guhagarika imigwano iri hagati y'aborozi n'abamayimayi Rurenge, ariko mayimayi banyura inyuma iza gutera mu minembwe. Izi ntambara za mayimayi n'aborozi zibaye mu gihe Secteur opérationnel Sokola de Sud Kivu iri mu gikorwa cyo kugwanya imitwe yose yitwaje ibigwanisho ni muri territoire ya Uvira, ariko ikaba itaratangira kugwanya imitwe iri muri territoire ya Fizi. Vedaste ngabo kubwijwe rya America Uvira mu ntara kibo majyepfo.
Tukiri kuri inkuru, mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Jean Paul Ruhosha, umuyobozi wa Congo Today ishyirahamwe riharanira amahoro n'ubumwe bw'abanyekongo. Yatanguye amubaza uko babona ikibazo cy'iyo ntambara.
Kirakomeye, hariho intambara hagati y'abanyamurenge n'abafurero n'ababembe ndetse na groupe y'abarundi.
Mushingira kuki muvuga ko abo bantu ari abarundi? Mwabibwiwe n'iki?
N'abari ku rugamba. Abari ku rugamba hari abantu bavuze induru mu Kirundi, bavuga Ikirundi, bariho batuka abanyamurenge ko ari abatutsi bari bubamare kandi bababwira mu Kirundi. Niyo mpamvu tumenye ko harimo abarundi.
Abo bantu barapfiki?
Batekereza ko igihugu ngo cyanyazwe ngo ubwo babahaye commune. Or urebye iyo commune yatanzwe ni commune yatanzwe muri Minembwe, kandi Minembwe ituwe n'ababembe n'abafurero n'abanyintu n'abanyamurenge, ariko bariho barabikoresha against abanyamurenge. Ubu hamaze gupfa abantu 26, ubwo tuvugana aha hamaze kunyagwa inka 400.
Iyo commune yatanzwe n'abande?
Commune yatanzwe na leta ya Congo isimwa na prezida, ariko igitangaje nuko byarangije bigahinduka bibaye ko ikibazo ari abanyamurenge.
Abo bantu barimo kurwanya igikorwa cya leta ya Congo cyo gutanga commune, bivuze rero ko barimo kurwanya ubutegetsi.
Urebye ni ibintu biri teyurujijo cyane. Abantu abayitanze n'abakongomani ni leta ya Congo, ababagwanya abo bantu nabo n'abakongomani.
None kwiyo commune yatanzwe n'ubutegetsi, abantu bakaba barimo kurwanya icyemezo cya leta. Ubutegetsi bwa Congo burimo burakora iki kuri icyo kibazo?
Icyo nicyo kibabaje cyane. Ubu bwakabaye ari bwo bwafashe ya mbere kugira ngo bubashe gukemura ikibazo, ariko urebye nta kintu gifatika leta iri ikora.
Mwigeze mufata leta ya Congo ngo muyibwire muti dore ikibazo uko giteye, mu bakurure mubazane ku aho imirwano irimo kubera, muti dore abantu barashize ni mutabare
cyane? Umurepresenta wa Congo Today mu Minembwe yagiye kutashyira abasirikare cyangwa se komando, hari uri umusirikare uhari ukomeye w'umukoloneli, amubwira ko atarahabwa ordre na hierarchie cyangwa se n'inzego zimukuriye. Ubwo rero sinzi ikindi kintu twakora urenza aho ngaho, dutegereje icyo bamubwira ko bamuha iyo ordre. Ariko hagati aho na n'ubu nibyo turiho dukora, turasaba leta ya Congo ko yabyitaho igatabara igahosha izo ntambara, ndetse n'amahanga akadufasha guhosha izo ntambara, kuko ni ugutoteza uburenganzira bw'umuntu cyangwa se ni genocide. Iyo ubona basibura intambara ishingiye ku moko ni ikibazo gikomeye.
Ejo bundi twavuganye n'umwe mu bakuriye abungeri baho ngaho intambara irimo kubera, aravuga ngo ubwo leta nta kirimo ikora ngo bagiye kwirwanaho, aho leta ntiyaba yarabyihoreye kubera ko ibona abanyamurenge basa nkaho bagiye kwikemurira ikibazo bagahitamo gushyamirana nabo ngabo muri izo ntambara.
Biragoye, ntabwo abasivile se bafite imbunda barwana abantu bafite imbunda. Abantu bariho babatera ni abantu bafite ibikoresho by'intambara bishasha.
Barabihabwa nande?
Icyo ni ugorujijo dufite, twibaza aho babikura nihe, ubibaha ninde?
Muramukeka?
Abo dukeka twakwirinda kubivuga nonaha, ariko dutekereza ko hari ababibaha arwanda bafite babikuyemo, cyangwa urebye n'ubushobozi bari basanzwe ntabwo bwabahaga kugira ibyo bitekerezo. Hari umuntu ugomba kuba uri inyuma y'ibyo bintu.
None muratekereza ko birimo byerekeza hehe mukurikije uko mubibona?
Dukurikije uko tubibona, ni intambara igoye, ni intambara inaremereye, ni intambara tubona isari ryayo muri 1996. Ntabwo muri iyi myaka yose ntabwo turabona intambara iremereye gutya. Inyaga inka zingana zitya, yica abantu bangana batya, iya ivi Rurenge ikaza ikabigeze mu Minembwe uyu munsi. Ni intambara ishobora gufata akarere kose, ndetse urebye na rejo yose, kuko abantu barwana ni abantu bazi icyo bakora, bafite n'ibikoresho by'intambara.
Wowe rero wari usanzwe ufite ishyirahamwe rishishikariza abanyekongo kwiyunga no gushyira inyuma ibibatandukanya bagaharanira ibibahuza, amahirwe yawe mu guhosha iyi ntambara bwana Ruhosha urabona arayahe
ubundi twari twarabikoze neza twari dufite abare president mu mwoko yose bariho baragerageza kudufasha kugira ngo turebe ko icyo kibazo cyarangira n'abasaza abandi b'abanyamurenge bariho baravugana nabo bantu ariko urebye harimo izindi mbaraga ziva handi hantu ziriho zirwanya iyo rekusiyasha turiho dukora
reka ngushimire cyane bwana Jean Paul Ruhosha murakoze cyane
murakoze namwe cyane munyamakuru
kubijanye n'ikiganiro c'amagara y'abantu umuganga avura indwara zikarira abakenyezi Sylvestre Bazikamwe yaganiye na mugenzi wacu Diane Ndonse kuri kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko
muganga Sylvestre Bazikamwe umuhinga mu kuvura indwara zikarira abakenyezi asigura ko indwara ya kanseri yo mu bwinjiriro bw'igitereko itegwa nimwe mu migera yitwa HPV kubw'amakari yayo iyo igumye mu mubiri icituma iyo ndwara yigaragaza Muganga abandanya sigura ko umuntu ashobora kuyigendana imyaka ishika 10 atarumva umusonga wayo.
Rero iyo baje kutubapima turabona ibikomere yateye atana kimwe barabona. Urabona ugwinjire rw'igitereko ruri mu mubiri. Sico kimwe nibere ku mukenyezi uraribona riri inyuma na baragira bakaribona. Mugabo ugwinjire rw'igitereko natwe kugira tuharabe hariho ibikoresho byo kwa muganga dukoresha kugira ngo tubashikire. Ivyo bikomere rero twe tubona bobo ntibashobora kubibona babibona hageze ko indwara itandatura cyane bakabona amaraso ku mpuzu ntibababara cyane bitageze kure ariko iyo bigeze kure bagize amabanga ugasanga baratanga kubona amaraso ajyamye ugasanga nk'ufise amashuka yera arabonye ko igitore cy'amaraso kandi atari mu mihango
mu gihe umukenyezi yamayipimishije buri mwaka iyo ndwara muganga Sylvestre avuga ko vyoroha ko ivugwa igakira abakenyezi bafise imyaka iri hagati ya 30 na 60 nibo ahanini bategwa ko kamo ko kwipimisha kuko bari mu mugwi w'abashobora kuba bamaze kurangura amabanga mpuza bitsina
iyo umukenyezi amaze kubona ibimenyetso byavyarenze ihaniro nukuvuga ko n'umuvura aramubare ati ndapfufaje sindakuvuye kuko habasigaye guharura imyaka mike kugira ngo yitabe imana nico gituma rero ico tuhamagarira abantu mu Burundi turabona yuko iyo kanseri batarayimenya neza duhamagarira rero abantu babakenyezi kuva ku myaka 30 ko boza bizanya atakimenyetso babona kuko muri iyo myaka habahageze kwifata umuntu
ariko nk'abakenyezi bagendana umugera wa sida bisabwa ko bipimisha kuva ku myaka 20 muganga avuga ko bari mu mugwi ukarigwana kanseri yo mu gwinjiriro rw'igitereko
ivyo bimenyetso ntidukeneye ko abantu babibona dukeneye yuko bapimwa icyo kimenyetso kitaraboneka ubwo bubabare butaraboneka kandi iyo kanseri yandugwa mu buryo bw'amabanga yo mu rugo no kuvuga rero ko utayakora icyo kintu ntikimwereke kandi ivyo bikomere bashobora kumarana n'imyaka 10 atakimenyetso na kimwe ingwara ikirakura ishobora kuvugwa igakira mugabo batanabizi batabibaribo batagiye kwisuzumisha bakagenda hamwe bamubare bati tugomba dukureye igitereko cyose bategezwa kugikura bagacashira ko n'ukundi kumuvura bakakoresha ibyo bita chimiotherapy indi miti zimbye cyangwa bagakoresha radiotherapy ivyo navyo mu Burundi ntavyo dufise ubuganga mu Burundi iyo vyatandatuye bakureye igitereko mugabo ari masere yasigaye ni yasigara ricumu
birashoboka ko umuntu ayirinda
kintu cya mbere ni ukwirinda ajya amabanga bagira atadukingirizo ni ukuvuga ko bategereza kugira amabanga yo mu rugo iyo rero bishitse ntibakondere bakagira umutima muke bakoresha udukingirizo icya kabiri ni ukwirinda ibyo byose bituma bashobora gufatwa twakubariye itabi ibintu by'isuku nke umugwi w'abantu badakenutse batifise bari muri abo bantu bafatwa
kubana bafise imyaka iri hagati y'icenda na 13 barakingirwa iyo ndwara mu kuronskuru chancho muganga Sylvestre Bazikamwe avuga kandi ko hari umugambi wo gutuza iyo ndwara biciye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu bo bifashijwemo n'igisata cishiramwe muza makungu cita amagara y'abantu OMS umaze gutangura gupima kanseri yo mu gwinjiro rw'igitereko Zimwe mu ntara uwo mugambi umaze gushikamwo muganga avuga ko mu bapimwa icya gatatu cyabo bamba basanga bafise iyo ndwara Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twa tubafitiye muri aka kanya hani ho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukwirikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika